라디오 이슈 대 아메리카. 라디오 이슈 대 아메리카 윤비카니라 구리 FM 이잖아카네니 비초 이타투 노쿠리 City Radio FM 98.9 비셔이타투 인슈티 아버스 무르구안다 무룬디 모토고기라 쿠미롱고 미구피 아 쇼트웨이브 코멘테로 추미니체나 나미롱기빌 나즈비 토라마 기자 슈티 토리 쿠무게 구리 미크로 무리 쿠메나이저 비엔 용가보 마냐 위키가 니로 무리상
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyabyo mu byerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afrika. Niye mpamvu iri kituma ivyo bihugu bisubira gushimikira ku karere ka Afrika bifatiye ku nyungu zavyo. Nikihe ibihugu byo muri Afrika biriko bikora ku bijanye n'ico gishika gishasha c'ivyo bihugu. Muri ico gihe ikiza c'umugera wa corona kiriko gitera gikwiragira ku isi. Niyihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cyane cyane ku bijanye n'akarere ka Afrika. Mkiganiro muri sanga twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuza makungu yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara ca San Diego muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ntarambiranye mutumire ndabaramukije
ndabahaye mwiriwe.
Niki hakiriko gituma ivyo bihugu vy'ibihangange bisubira kuniganira muri Afrika?
Ego Afrika urumva muri iyi myaka ari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange byifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Urabona muri Afrika hari ibihugu birenga 50 kandi ibihugu byinshi dufatiye nka Amerika, Amerika yamye ikorana na Afrika mu bisate byinshi. Hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba Ubushinwa, ubu urabona n'ubumwe bwa Buraya bariko baragerageza gukora cyane muri Afrika. Igituma ni uko muri Afrika hari ibintu byinshi iterambere rirakenewe kandi hariho n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere. Kandi ikindi gikomeye ni uko hari urwaruka rwinshi, hari abantu benshi ku buryo muri Afrika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza. Hariho icyizero yuko muri Afrika hashobora gutera imbere nka kujya mu Bushinwa hateye imbere kera.
Ivyo muravuze ko hariho amatungo kama mu butaka muri Afrika, hariho na majwi 58 ibihugu 54 byo muri Afrika mu ishyira mpunza makungu ONU bituma ivyo bihugu by'ibihangange bihaza ku ruhande rwa Afrika. Izo nama zikunda kuba haba hagati ya Afrika n'Ubushinwa, hagati ya Afrika n'Uburusiya, hagati ya Afrika n'ubumwe bw'Uburayi, hagati ya Afrika n'Ubwongereza. Urabona abo bategetsi nibo baje muri ivyo bihugu, abategetsi b'ivyo bihugu baza muri Afrika. Ivyo ntivyerekana kumenga Afrika izoguma ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n'ivyo bihugu ku nyungu zabo.
Icyo ni ikibazo ciza cyane. Icyo nibaza nuko ubu muri iyi migambi urabona imigambi hagati ubucuti bw'ibihugu bwa Afrika n'ibihugu biteye imbere, hariho abo iyo migambi yamyeho kuva na kera, hariho n'ibindi bihugu ubu byateye imbere mu nyuma nabyo ne bihaye biza muri Afrika nabone kuza kudandaza no kugerageza ku kuronka ayo matungo nyine ari muri Afrika no gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Igikuru nuko n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye nabyo ne kuraba ico bafasha nabone kuko igikomeye nuko iyo mu bintu by'ubudandaji ikikomeye nuko ibihugu biteza kuguma bigize barakeneye gukorana n'ibindi bihugu ni hamwe mu kirundi bavuga ngo wishiga rimwe ntijyarika no kuvuga yuko ibihugu byo muri Afrika birakwiye gukorana neza nivyo bihugu bishubushake bwo kuza gukorera muri Afrika kandi bakahindura n'amategeko akorohereza abadandaza akorohereza abanyamitahe bakazana amahoro bakagwanya ibyaruswa ibyo nibintu bituma bigira intumbero nziza hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe bikaborohera kuza muri Afrika.
Tegetse bibugo byo muri Afrika barashizeho karere kurujanuruza atantambamyi mu byo budandaje kugwego gwa karere kose ka Afrika. Nibaza ko ayo masezerano azoja mu bikogwa mu kwezi kwindwi kuyu mwaka. Ibyo bizofasha kuvyerekeye yomita ishobora kuba ivuye nko hanze. Nicyimviro ciza abategetse bo muri Afrika bafashe kubwanya.
Ego ico cyumviro bagifashe ni ciza ico turindiriye kuraba nuko kungene ico cyungiro ico ni jo kimera nk'ikigorana henshi ariko iciza nuko ubiraje nkuko kungene America ifise ubucuti na Afrika n'ibihugu byo muri Afrika hariho imigambi myinshi imyinshi yagira kogwa no muri kahise ariko uravye aho imigambi yo muri kazozo urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagira kurikirana ku migambi yoba yashizweho kuva muri kahise nico gituma ico muri ico gihe rero nk'abategetsi nyine bo muri Afrika naho bashaka kugirana kugururanira imiziza cyane ibyo ni byiza cyane kuko bizotuma nibyo bihugu washaka nka America canke nibindi bihugu bafise abanyamitahe benshi bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri Afrika batarinze kugira ingorane y'ukuja mu bihugu 54 bakurikiza amategeko y'ibyo bihugu byose ibyo biragora cyane abadandaje.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone. Desire ari ku murongo. Desire uratwumva?
Yenda vuba neza.
Desire uri he?
Ndi mu Burundi Makamba kayo.
Ikibazo icyumviro ku mutumire?
Umutumire se ndamubwiye ati nayo nyibwira.
Yitwa Lionel Emesha yigisha kuri kaminuza ya Alliance International University mu gisagara cya San Diego gaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nanje ndenda bakurikiranye kuri Facebook nyuma ndatanga nimero yanjye ayamangirwa amahirwe hanyuma kimwe mbanje kubashimira.
Murakoze.
Hama jewe icyumviro nsise ko ndabonye hari ibijyanye no gufashanya hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu biteye imbere na cyane cyane bya politiki n'ubutunzi.
Mutuge ku ijambo turabumva.
Hama jewe impungenge mfite ni imwe koko prema bihugu byateye imbere rimwe na rimwe birafasha Afurika kandi ni byiza n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimwo harimwo ibyo badufasha natwe tugashyikirwa bwa rero koko n'umuntu w'uwo mutume yakivuze byose biva ku bategetsi igihe boroye dufate nk'akarorero niyo basinyanye n'ayo masezerano ibyo bana bategetsi ibyo bavuganye nusaba igihe bazogenda gusinya yuko bitoba amasigara cicaro bakabubahiriza abantu batanye imitahe bagakura neza icyo ni kimwe kandi n'igihugu baba bajemo baba hari n'umutekano icyo ni kimwe hari migira kabiri twebyereke bya politiki ntitegera usanga ari sokere ndende ndabikoboye mugankagira impungenge kuri iki ina mafatira kuri Congo ni demokrasi yani ntwaro rusange kuba kandi igihugu gifite soso ririshe bwawo ngiye kuraba bene igihugu ukuntu usanga babayeho basanga nyine ibigize ndi ntibishemeye bityo nsaba jewe ku bwanjye intereranye abategetsi batuba boroheretse kandi nibizo inyungu zabo ubwo ni inyungu za bene igihugu ama murakoze
murakoze turabashime ku cyimvura cyanyu Desire dufise kandi Gordien Gordien uratwumva alo Gordien Gordien uratwumva Gordien ntatwumva murongo wiwe telefone ntumeze neza tugaruke kuri ako karere kuruja n'uruza tantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwose rwa Afrika amasezerano yashizeho ako karere zo shigwa mu bikorwa mu ntango mu kwezi kwindwi k'uyu mwaka abane bagura ukugene gishigwa mu ngiro ry'amasezerano n'imigambi rashe iba yashizweho ku rwego rwa Afrika baravuga ko nibi bizohura n'ingora n'intambamye cyane cyane ku migambi yugaranirako ibihugu byo muri Afrika ibyo bita protectionisme mu rurimi rw'Igifaransa aravuga ibintu byose bijanye n'inyubako nk'amabarabara bimeze nabi cyane mu bihugu byo muri Afrika icyo kibazo abavuga gutyo ubona bavuga gute
ego urumva ni byoroshe gushira umugambi nk'uyo kuko ni umugambi munini gose numugambi munini cyane bi gushira mu ngiro bizogorana gatoyi ariko icama gifasha n'ubushake bw'ibihugu kuko naho muri Afrika urabona Afrika nini hari ibihugu byinshi ariko ibihugu navyo ariho nibikerebuka gusumba ibindi iyo habaye nk'imigambi mishasha ibihugu rero bizokerebuka bikagerageza kuraba iyo migambi mishasha bakaraba amategeko boba bafise canke ingorane boba bafise aho bakwiye gushira ubutunzi canke baramutse basaba ingurane aho boshirizo ngurane kugira bishobore korohereza iyo migambi ico kintu nico cofasha gushira iyo migambi mu ngiro ariko inzitizi zirahari ana ibihugu byinshi bifise ubutunzi butangana hari ibihugu bizoborohera batanguye kubishira mu ngiro hariho n'ibindi bihugu bishobora kubera bitazo bibyiteze ukungene ibintu rudandajwi ibidandazwa bigenda hagati y'ibihugu hari ibihugu bishobora kumera nk'abahahombera bagaca bashaka gusubira kugara imihora ariko ibyo ni birashika kenshi iyo habaye imigambi nk'iyo amasezerano akuraho amakori afasha uruza n'uruza rw'ibintu hari gihe ibihugu biza biraganira ariko igikuru nuko biza biraganira bikaguma bakaguma hari abukungena amasezerano ashobora gutuma n'ibihugu bitariko birahaterera imbere cyane ukungene navyo nevyo hatorera koyoko
tugaruke ku murongo ya telefone dufise Jean-Marie ku murongo Jean-Marie uratwumva Jean-Marie uratwumva uri he Jean-Marie Aro Jean-Marie
you have 69
Jean-Marie turamutaye ku murongo wa telefone dufise Octave Octave uratwumva
Mvamante.
Maramutse. Uri he Octave?
Andi Iowa.
Ngaha muri Amerika?
Yego, mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa.
Yego.
Ikibazo kimwe kuko ndi kumva yita ku nyungu za Afrika gusa ahari ko ari igira inyungu mu kunguka ibihugu binini ariko ndamubaza kubyerekeye na Libya n'urugero ko abazungu birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba kwa mahoro yabuze muri Libya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa nuko ahubwe ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hari inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko ikigihugu cya Amerika cyavugaga kuri Perezida Nkurunziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu, ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na Minembwe n'ibyari biri kubera muri Congo, kuko hari inyungu zabo zitari kuhangikira. Mbese ibyo muri Libya byose kubera inyungu zabo zitari kwitabwaho, icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza, mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo n'abano, niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage, kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu, cyangwa se ku byerekeye no guhindura amategeko nshinga kuguma ku butegetsi, kuko ibihugu birabifite? Kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu, ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu? Murakoze.
Murakoze. Abishure.
Ego, abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane. No reka mpere ku kibazo cya kabiri yarabajije. Muri icyo kibazo rero inyishu ni uko urazi nk'imigambi ya Amerika cyane muri Afurika. Imigambi kuva na kera Amerika yamye ifasha mu bisate byinshi. Urazi nk'ikigo cya USAID, ibikorwa bagira ni ibikorwa bikomeye cyane 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 nko mu bintu bijyanye n'uburimyi, ubworozi, ukogerageza n'uko imfungurwa ziboneka zikwiye mu banyagihugu, kuko ni nka kujya baca umugani mu Kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa, kuko abantu bategerezwa kurwanya inzara. Urumva ariho iyo migambi ifasha kurwanya inzara. Hakongera hakaba andi migambi ya USAID nyine abafasha mu kwigisha by'intwaro ya demokarasi mu bihugu, kugira abanyagihugu batore abo bifuza, batore abo abazobafasha kubateza imbere. Urabona ibihugu byose birigenga, ariko ni ikintu gikomeye ko demokarasi ihaba kandi hangama. Agateka kazi na muntu nakone ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu birigwa barigisha bafasha n'ibihugu guhindura amategeko. Yoba adafasha agateka kazi na muntu cyangwa adahimiriza agateka kazi na muntu, bakongera bakagira n'imigambi myinshi kandi myiza cyane cyane mu gisate cy'amagara y'abantu. Ari ibintu byinshi bafasha, urabona ari nk'indwara z'ibyaduka zabaye, zaba tuvuge nka Ebola. Ebola igihe yaza imara inganda muri West Africa, barafashije rwose muri icyo gihe kugira ntibandanye itekize inganda muri Afurika cyangwa ku isi yose. Nicyo ni ikintu gikomeye, kandi urumva ngaho bazana abahinga, bakazana amafaranga, bakazana ibikoresho, bakongera bakazana n'inyigisho, kuko muri Afurika haye ubushobozi, imiti, ibikoresho, barashobora kubikora. Ikibazo kiyo cya mbere nacyo ikijyanye n'amahoro n'umutekano. Amerika irafasha cyane gose mu bijejwe amahoro n'umutekano ku rwego rwa Afurika nzima, ariko ibihugu byose nabyo hajya ni hamwe bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, ariko ikintu gikomeye hajya naho umuntu naho igihugu coba gikeneye ugifasha, abanyagihugu nabo barakwiye kumva yuko amahoro n'umutekano ari ikintu gikomeye kandi ni ikintu cyabo. Icyo ni ikintu ni inyigisho dukwiye abanyagihugu nabo bakwiye kumenya, akamenya uruhara rwabo mu bintu bijyanye n'umutekano, kuko ubonye nk'umubanyi wawe umutekano wabo usinzikajwe, aho no kumenya yuko ibintu bijyanye n'iterambere ari ibintu bidazoshoboka.
Yego.
Yego.
Reka dufise kandi Emmanuel ku murongo. Emmanuel uratwumva?
Yego. Hello.
Hello, uratwumva?
Yego ndamwumva.
Uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo ikimvi?
Bo, ikibazo nashakaga umutumirwa.
Yego.
Ese ko iyo miryango kuba yaza muri Afrika ntago ari ibintu bibi. Ahubwo ikibazo nuko baza ugasanga nyine baje bazanye iryo terambere, ariko ugasanga abaturage mwe namwe bamwe barabihomberamo. Nk'urugero iyo baje kubaka nk'imihanda, hari igihe usanga abaturage bari kubasenyera amazu, ugasanga nta nubwo banabishyuye. Biragaragara ko haba harimo ba rwiyemezamirimo bafashe ayo masoko yo kubikora, ariko ugasanga nyine harimo n'uruhande rwa leta. Nyine ni ibintu tutamenya neza, ariko ni byiza ariko ku ruhande rumwe, ariko no ku rundi ruhande ni bibi. Bajye basobanura ikintu uko kiri bagate hirya no hino. Murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga dufise umutumire Lionel Mesha yanonosoye ivyereke budandaje impuzamakungu yigisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turiko tuvuga ku bihugu by'ibihangange biriko biniganira muri Afrika bigerageza gukomeza igihagararo cyavyo mu bya politike n'ubutunzi mu karere ka Afrika. Abitegereza ibintu baravuga ko ataterambere ry'ukuri rishobora kuhaba, ubutunzi budatushobora gutera imbere biboneka mu karere ka Afrika. Ibintu bijanye n'inyubako twariko turavuga vya infrastructure, cyane cyane nk'amabarabara atamabarabara meza hari. Ivyo byose mwariko murasigura iterambere imitahe y'abanyamahanga bizoshoboka gute atamabarabara yubatse hagati nako karere kashizweho ku uruja n'uruza mu vy'ubudandaje atantambamye ku rwego rwa Afrika yose, atamabarabara n'indani imbere mu bihugu kimwe kimwe izo nyubako zitahari.
Ego, icyo ni kibazo ciza kuko amabarabara ni kintu gikenewe cyane. Iyo hageze ibintu by'ubudandaji, amabarabara arakenegwa n'inzira z'igari ya moshi. Icyo ni kintu kizokenegwa cyane, kandi bibaza yuko muri iyo migambi rero bazoraba nkaho bashobora kugira inzira z'igari ya moshi, ariko ibihumbi ibyo byose bisaba amahera menshi. Urumva ibihugu bizotegereza kuzosaba ingurane nko mu bisate mpuzamakungu za World Bank cyangwa IMF, bagire ingurane zo kugira ayo mabarabara cyangwa ayo magari ya moshi aho bashobora guca. Hari ibihugu ariko muri Afrika bisanzwe bifise izo nzira. Urumva nk'ibihugu nka za Kenya barafise amagari ya moshi afise barashikiri bahari. Urumva ibihugu bishikiri bahari bisanganywe inzira za gari ya moshi n'amabarabara birabafasha gatoyi, ariko ibindi bihugu nabyone bizotegerezwa kwiyumvira yuko ukungene bashobora kongerereza amabarabara ayo yofasha mu bintu by'urudandajwi, canke bagerageze n'ayahasanzwe bagerageze kubandanya bayafata neza ayo mabarabara. Ariko ibyo byose bisaba amahera menshi.
Nivyo, biravugwa ko ikigo Center for Global Development cyo muri Amerika kivuga ko amabarabara ariko ikaburimbi asize kaburimbi muri Afrika ari bice 43% kwijana muri Afrika, bice 30% vyayo akaba ari amabarabara yo muri Afrika y'Epfo. Ntimona ko impinga kiri ndende?
Impinga iracari ndende. Nico gituma urumva impinga iracari ndende muri ivyo byo kugira by'amabarabara. Nico gituma ariko imigambi ibihugu byashobora gutangura kuraba imigambi y'iterambere, bakabanza bakaraba aho igihugu cyose cishikanye, bakabanza bagateza imbere rwose nk'ibyo basanzwe bakora. Turi nk'ubu hariho nk'ibintu by'uburimyi n'ubworozi, barashobora gushyiramo imigambi myinshi kandi myiza uburimyi n'ubworozi bakanabuteza imbere bakagira n'amahinguriro aho abarima canke aborora bashora ibintu hanyuma bakabishikana ku isoko mpuzamakungu aho barashobora gukuramwo amahera atari make ashobora no kubafasha kongerereza canke kuriha ingurane boba basavye yukugira yukubaka amabarabara kubera amagari ya moshi inzira za gari ya moshi zozo zirazinze cyane ariko nazo ngira mu myaka izoza kuko iyi migambi yose ni migambi ya kazoza ni migambi itazoba mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri cyo ituma ibihugu byose bikwiye kuraba nko mu myaka 20 myaka 30 bakiyumvira abana babo bakiyumvira abuzukuru abuzukuruza ni kihe gihugu bifuza ko babazobasigira ico kintu nico dukwiye gutanga kwiyumvira kazoza ntihabe ari ibintu byoba uno munsi nyene ariko bakaraba kazoza bakongera bakagira n'amategeko bagafata n'amategeko ni ibyo ni ibintu bikomeye cyane iyo habaye nk'ibintu by'ingurane hariho icegeranyo cyabaye cya World Bank kivuga cyaje mu ndwi iheze cyavuga uko ngeneye amahera y'ingurane hariho ayanyurutswa urumva nk'ibyo ni ibintu nabyo ntibakwiye kuraba neza bakaraba yuko ayo mahera y'ingurane yose baba basaba kwera igihugu kizoyariha abanyagihugu bazoyariha ico ni kintu igihugu bakwiye kubona okay reka tuyashire mu ngiro mu bikorwa bigenewe hanyuma twiyumvire kazoza kabana kabuzukuru n'abuzukuruza yego
tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Fidele ku murongo Fidele uratwumva Fidele uratwumva Fidele allo Fidele uratwumva Fidele ntashobora kutwumva umurongo wiwe wa telefone ntumeze neza wari kuri uvuga ayo madeni ibyo bihugu biriko biza muri Afrika twako turavuga ibyo bihugu by'ibihangange nk'Ubushinwa nk'Ubuyapani Burusiya na Amerika ifise imigambi gerageza kugabanya inguvu z'ivyo bihugu muri Afrika nk'Ubushinwa hari nibindi bihugu byemirije kugirisha amanama nkayo n'abategetsi bo muri Afrika mu gihe Ubuyapani Burusiya Ubushinwa Ubwongereza rimaze kugirana inama n'abategetsi muri Afrika haravugwa ko hategekanijwe n'inama nkizo hagati y'akarere ka Afrika n'Ubufaransa Arabia Saudite Turkiya muri uyu mwaka ivyo bihugu byose iyo bije biza bitanga amadeni nk'Ubushinwa buratanga amadeni menshi ayo madeni nk'uko mwari ko muravuga n'amadeni azorihwa ugasanga amafaranga yakoreshejwe muri ivyo twako turavuga nk'inyubako no gushira imitahe mu bindi bisata by'iterambere akoreshwa kuriha ayo madeni tuzova muri iyo mitego y'amadeni gute
ego icyo ni kibazo ciza cyane kuko yo umuntu igihugu gisavye ideni gitegerezwa kuririha aha ni mu mategeko mpuzamakungu ico ni kintu gikomeye kandi rumva hariho nk'amadeni usanga ari nka y'imyaka 20 imyaka 30 ariko ayo madeni ategerezwa kuririha urumva igikuru nuko ibihugu byinshi ibyo bakwiye kugira no kugira amakomisiyo afasha kuraba yuko ayo madeni ariko arasabwa akenewe kandi ashobora gushigwa mu ngiro mu bintu ngirakamaro bikenewe n'igihugu kuko iyo igihugu gifashe ideni ni byiza ko yofata ideni bikagishira mu kintu icyo gihugu gikeneye nk'ubu tuvuge nko mu gisate kijanywe n'amagara y'abantu icyo gisate turazi yuko mu bihugu byinshi hakenewe amahera menshi kugira haboneke ibikoresho imiti kandi amwe n'inyigisho zo gufasha abo babaforoma n'abaganga inyigisho bakameza ku inyigisho hanyuma bikabandanya bigafasha abanyagihugu kuko nk'ubu hariho ibitaro ariko badafite imiti ibyo ni ibintu bikomeye cyane abanyagihugu barahahombera. Ariko rero nico gituma nkayo madeni ibihugu rero birakwiye kuraba amadeni bariko baraba nico bazoyakoresha, kandi bakama bibuka umunyagihugu ari hose ntibibagira abanyagihugu. Abanyagihugu babatoye bame bibuka yuko ni gikabo abanyagihugu bakeneye kandi kizobandanya bibafasha, akaba ariho ayo mahera y'ingurane bazishira. Nayo ubundi gufata amahera y'ingurane bakayesha mu kintu kidashika kizozokungukira abanyagihugu muri kazoza, ayo mahera arahombesha igihugu agahombesha cyane cyane abanyagihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Lionel Emesha yanonosoye ivyerekeye budandaji mpuzamakungu gisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turiko tuvuga ku bihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyavyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afrika. Nico ibigo byo muri Afrika byokora kugira bihakure inyungu. Tugaruka ku mirongo ya telefone imbere ko tubandanya dufise Frederic. Frederic uratwumva?
Ndabumva neza.
Urihe Frederic?
Ndi bugendana mu Burundi.
Ofisi kibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni kibazo n'icyumviro.
Yego.
Mwaramutse mutumire.
Arabumva?
Ama nagira ndamubaze ikibazo kimeze nk'igitera makenga benshi sinzi ko bashobora kuba bacishuye cyangwa cyabajije undi muze kuntunga. Kuko murati mu Burundi ko VOA tutayumviriza banze kubisegura hama rero nkavuga nti ko ibi bihugu biriko byitaho cyane cyane ibi bihugu byo muri Afrika, kandi ibi bihugu nabyo baguma babi abyidogera yuko intwaro yahitamitse neza kuri arabona neza yuko batwipfuriza neza canke bashaka uburyo bagiserera intambara kugira bashobore kuronka aho badandaza ibi bigwanisho byabo. Ubona na cyane cyane ko ibi bihugu bikenye bikunda kwitabwaho n'ibihugu bikunda gukora ibigwanisho. Ha, murakoze cyane.
Turabashimiye. Mumwishure?
Ego me Frederic, murakoze cyane icyo kibazo mubajije. Ego ibihugu biteye imbere n'ukuri cyane cyane ku rwego rwa Amerika, kuri ibindi bihugu sinomenya neza icyo bifuza, ariko mu ku rwego rwa Amerika Amerika irifuza cyane rwose kugira ubudandajwi n'ibihugu byo muri Afurika. Urabona nk'uko namye mvuga nabuze kare barafashije cyane kuva muri kahise mu bisate byinshi, ariko ubu rero barifuza rwose ko abanyamitahe bino muri Amerika bashobora kuzana imitahe yabo bakungurura n'amahinguriro muri Afrika, kandi iciza ni inyungu yo kuri Amerika. Amerika irashobora kuhakurira inyungu, eka na Afrika irahakurira inyungu nyinshi. Nk'ubu dutanze nk'akarorero igituma ibihugu ubu bishubushake bwinshi kuri Afrika nuko barabona ko Afrika ubu iri aho Ubushinwa bwari bugeze mu mwaka wa 1978 igihe bahindura amategeko yugururira imihora abadandaji abanyamitahe bagahita binjira mu Bushinwa mu bwinshi. urumva niho babona yuko urugero ubu Afrika igezeho ni nko muri ico gihe mu 78 nico gituma ubu rero bariko arahimiriza ibihugu byinshi byo muri Afrika ko bogerageza bagahindura amategeko cyangwa bakarondera bakaraba amategeko yabo yoba atoroherereza abanyamitahe bakaraba kungene bayumvikanako bakayahindura hanyuma muri ico gihe rero abanyamitahe bakumva yuko bazanye imitahe yabo kudandaza muri Afrika bazanye imitahe yabo nk'ubu kugurira nk'amahinguriro yuko igihugu kitoca kibatwara ku nguvu ayo mahinguriro yabo urumva ico ni ikintu gikomeye kandi Afrika nayo mu kuhatorera inyungu nuko hari abantu benshi b'incabwenge bize n'abatize ariko babakozi ariko incabwenge nyinshi zirahari n'abantu babishoboye gukora ariko akazi ntikaboneka cyane ariko urumva abantu barakeneye akazi kandi barakeneye n'akazi gahemba neza gahemba amahera umuntu ashobora kubaho akaronka n'imfungurwa zikwiye urumva muri ico gihe haje amahinguriro hakaza n'ibikorwa biteza imbere ibikorwa byari bihasanzwe aho ibyiza nuko abanyagihugu aribo bene gihugu baratera imbere igihugu kigatera imbere muri Afrika kandi uko batera imbere ni nkuko nayo mahinguriro ibyo bakora bashobora no kubidandaza kuri abo muri ibyo bihugu byo muri Afrika urumva ibihugu byose byombi yaba Amerika cyangwa ibihugu byo muri Afrika biraharonkera inyungu nini ikomeye urumva icyo kintu n'icyo kintu gikomeye
yego dufise kandi Thierry ku murongo wa telefone Thierry uratumva
ndabumva neza Fidele mwiriwe kandi ndaramukije no mutumire n'abatwumva bose
turaramukije mufite ikibazo cy'imviro
ni cyimvire Fidele jewe ndabashimire cyane kuba mwazanye ikiganiro nk'iki kubera ko hariho kudatahura kumbure sinzi ko ari uko twebwe abanyagihugu canke abategetsi ba Afrika ndashigikiye cyane umuntu yari karavuga mu bisanzwe iyo tumaze kuronka abantu b'abanyamahanga baje urabona ko Afrika en grande partie irimwo ibishomeri tubonye rero abanyamahanga baje bagashinga ama entreprise tuba tubona ko shomaji igiye kugabanuka mugabo icyo ndiko ndivyo nuko abategetsi ba Afrika hanini sinzi ko bahora biyumvira en grande partie ku banyagihugu bashobora kuba kumbure bashira hanini inyungu zabo imbere kuko ashobora kuza umunyamahanga yagomba kugira de negotiation nako zijya negotiation zikogwa n'abategetsi bo hejuru ubwabo nabo abantu baje barongoye delegation ya Jiva muri ibyo bihugu byaje bishaka kugiriranira imigenderanire n'u Burundi cyangwa n'ibindi bihugu bini wacu muri Afrika bakisanga rero bagiriranira ibiganiro hagati yabo mugabo ntaho inyungu y'umunyagihugu yigezwe ishigwe imbere kuko ibindi bivuga gutya kubera ko turose abantu baje bagashika entreprise tuba turose basi akajye ko gusura kuronka ubuzi mugabo gacu usanga ndatanga karoro ku Bushinwa burakunze kuza muri Afrika kandi ukabona ko buje ku murindi munini mugabo gacugira ubwo bubonye ko bobo nyene bizanira abakozi biwabo ningake uzosanga ariko barakoresha abanyafrika icyo kimaze kuba rero dusha dusanga ari uruhombo musanga iki kintu cyari ikintu cyiza cyo kuvuga ko hari abanyamahanga baje muri Afrika cyari ikintu cyiza mugabo ndavunira kagora abategetsi b'u Burundi cyangwa ba Afrika yose barabe ko hada kubaho cya kintu bakunze gukoresha ayo tero mikoresho muri politiki ngo ni ganyaganya icyo cyari gikwiye kubaho mugabo siko nibaza hanini ibyo babikogwa kubera nimba bazanye abakozi wabo twe turahombye kuko ariko bakorera ku butaka bwacu nta nyungu n'imirikira hafi rero ni ikintu cyiza mu gihe abategetsi bahamereye magabo bagashira imbere hanini inyungu y'umunyagihugu ubundi ko boza bakaza batumbereye kuza kuyiba canke nkoresha iryo jambo naho ritabereye ariko abantu baje bagomba gukoresha burya ubutunzi Afrika ifise muri susore yabwo bakagoma gukoresha ugasanga umunyagihugu ntacyo yunguka ntacyo tuzofa twungutse nuko rero muri rusange ingerageje guheraheza abategetsi ndetse n'abanyafrika bose hahinduka ingendo tubone ko muri rusange baje bagira abanyamahanga natwe turaba icyo tugiye kunguka mu migenderanire yabo natwe n'icyaha icyo nicyo cyonyine ikwiye gushyirwa imbere ubundi migenderanire ni myiza cyane ikwiye kubaho murakoze cyane Fidele
turabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu tugaruka kuri icyo kibazo cy'akazi mwakisiguye ko ari ikibazo kiboneka yanabigarutse ko uyu aje kuduhamagara Thierry Frederic Murantunga ikibazo cy'ubukene nikibazo mu bibazo bituma Afrika idatera imbere abitegeze ibintu baravuga nikibazo cy'ubushomeri bukomeye na cyane cyane mu bakiri bato mu gihe igisata kijejwe abantu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kivuga ko ubu muri Afrika havugwa ko hari abantu muri RD ni miliyoni amajana abiri ico gisata kikavuga ko mu mwaka w'2050 cyo gitegekezo aciyongeye ko inshuro zibiri abantu bazaba bagera ku muri Afrika ku miliyari zibiri ni miliyoni amajana abiri mu gihe Afrika ivugwa ko ibice 60% by'abanyafrika ari abantu bakiri bato mu gihe abo bakiri bato naho barangiza amashuri ntibaronka akazi ni yindi ntamba myikomeye kubijanye n'iterambere mu bivuga kwiga
ego me mwabuze bitegire yuko hariho mu myaka izoza bashobora kuba imiliyari zirenga zibiri kandi 60% bakaba bakiri bato urumva ubu ni ntamba ni hari kubera nta kazi kenshi gahari mu bihugu byinshi ariko ibihugu byinshi byasinzikaye cyane ni kubera iyo haciye nk'intambara n'ubuzi burakeha kuko abadandaza cyangwa abo babifuza kuza iyo habaye intambara kenshi bamera nk'abarindira gatoyi ibyo nicyo gituma bama bahimiriza nka leta y'ino yo muri Amerika yamihimiriza ko amahoro ari ikintu gikomeye kugira abashobora kudandaza baze kudandaza batanga akazi bakongera bakavuga n'ibintu bya demokarasi nk'uko Thierry yavuze yuko inyungu abaja gusinya amasezerano baserukira ibihugu byazo muri Afrika bame bibuka inyungu z'abanyagihugu kandi n'abanyagihugu bose nabone bakwiye kumva yuko nje bituma hariho demokarasi hariho intwaro rusange n'abanyagihugu bakwiye kuyumvira abo bariko baratora abo bariko barashikiriza n'abantu bashobora kuzobazanira iterambere cyanke abo bari baratoye barabazanira iterambere y'ukuri icyo kintu ni kintu abantu bakwiye kuza bariyumvira bakiyumvira yuko umuntu wese ahari umunyagihugu wese ahari arakomeye gose kandi nawe narakeneye iterambere nicyo gituma bakwiye nabone kuraba abo batora bakaguma babahimiriza cyane bagatora abo bafasha cyane cyane muri ibyo by'iterambere icyo gihe iyo 60% rero irashobora kuba intambamyi abantu bataronse akazi urumva birashobora kuba intambamyi ariko nicyo gituma n'ibihugu biteye imbere urabona nko mu bihugu byinshi biteye imbere ugwaruka mu myaka izoza nabone ntibazo bafite ugwaruka rwinshi nk'ubuhugu nk'ubuyapani canke ibihugu byo mu bihugu bya Buraya ntibafite ugwaruka rwinshi ku buryo nayo mahinguriro akoresha abantu bakiri abakoresha abantu benshi barakeneye gukoresha abakozi nico gituma benshi babona yuko mu gihe bataba bafite abakozi bakwiye bashobora gufasha amahinguriro yabo kubandanya bakora ibyo bahora bakora bashikana ku masoko mpuzamakungu nico gituma ubu rero hari ubushake gutangatanganwa baze guha akazi ugo runganwe ugo gwaruka abo bantu bose bataba bafite akazi ubu canke muri kazoza nico bituma rero ibihugu rero bikwiye kwakerebukira ari ubwo byinshi byamaze kwakerebukira bakahindura amategeko banyarutsa bagashikira ibihugu bishaka n'abanyamitahe bashaka kuzana mitahe yabo muri ibyo bihugu bakabashikira bakabatumira bakaza muri ibyo bihugu kugira badandaze batangure gutanga akazi urumva muri ico gihe rero bibandanyije uko bizozana inyungu ku banyagihugu ariko ubu ibihugu rero byinshi ariho byamaze gutangura ayo mategeko yuko uma babyorohereza ariko igikuru nuko bobandanya bobandanya kandi bakabandanya bahimiriza abanyamitahe kuzana ubuzi
ku murongo wa telefone dufise Isa uratwumva
Yego ndabumva.
Isa uri he?
Yewe ndi muri komune Muhomba.
Mu Burundi?
Mu Burundi.
Ufise kibazo bazo mutumire cyimviro nyaruse?
Ni cyimviro.
Yego.
Ni kibazo. Ariko aravuga ibijyanye n'iterambere muri Afrika. Ko kwetu twa tsanga ridashobora gusikira abanyagihugu kubera ko abenshi mu bategetsi bato bato usanga bikunda cyane bivanye n'uko batiyumvamo abanyagihugu baba barabatoye niherevu nkajya bakarorero ndaze uko nkene leta y'u Burundi yahamagaraye abantu kujya mu makoperative ariko uno munsi amakoperative akaba ariko arasenywa n'abasantere bategereza kuyakingira mu kwihamasoko mu bijyanye n'ibyerekeye ubu bworozi bw'amafi mbere jyewe nkaba ndi porofesiyare wanashaka nkaba ndanafunzwe ari byo ndanagira bariha amasoko hanyuma bamaze kuyiha bigatuma ibyo bakora bidashobora guteza imbere abanyagihugu kuraja mu mifuko wabo amadosiye nkaba turayafise turafise koperative yo mu Vyegwa iriko irasamburwa na musantere wa komine Muhomba kandi no kuyisahura barayisahuye umuriyoni ushika na umuriyoni umwe n'ibihumbi magana atandatu yewe n'uwo mwanya nkaba nashaka ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bugerageza mukama umwanya ukwiye mukutambaza nkabasigurira ukungene byagerera kuri kirana kugira babimenye babikurikirane kugira ejo icyo gisata nibakirundamo amamiliyari d bagasanga abanyagihugu ntacyo bakuyemo baze bamenye ingene byagiye birakurikirana ubu ni umunsi ubutungane mu Burundi turafite ingorane z'ubutungane kugira bakurikirane ikintu kimwe ku kindi ingene cyagiye kirakurikirana
turabashimiye murakoze cyane muri icyo gihe turiko turavuga ku byerekeye ibyo bigo by'ibihangange biriko bigerageza kongereza igihagararo cyabyo cya politiki n'ubutunzi muri Afurika muri iki gihe haravugwa ikiza cy'umugera wa corona kiriko gitera gikwiragira ku isi ku bwanyu ni ihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cyane cyane ku bijyanye n'akarere ka Afurika
ego cyane gose ikiza cha corona covid 19 kiramaze gutera agahombo katari gake akarurero mwarumvise nk'amahinguriro yabaye arugara iby'agateganyo canke amahinguriro akora buhoro buhoro mu gihugu c'Ubushinwa aho byatanguriye hanyuma ubu naho umugera wa corona covid 19 watanguye kuja mu bindi bihugu ico rero ni kintu cyate amakenga ibihugu byinshi cyate amakenga abadandaji kubera uri kuradandaza yo habaye nk'amahinguriro urabona nko mu Bushinwa njyo gihugu bakora ibintu byinshi bakora ibintu byinshi bijya henshi ku isi kandi bakora n'ibintu bijya gufasha n'ayandi mahinguriro bumva nk'igihe rero bugara canke bakagabanya amwamwe byarazanye ingorane zitari zike mu mahinguriro amwamwe atari hake ku isi turafise icizere gikomeye ko bagiye kugitorera imigambi ihanitse yo kurwanya ico kiza ejo umukuru w'igihugu wino cha Amerika nyakubahwa Donald Trump yaraduhumurije atumenyesha imigambi bagize kuva bakimenya ico kiza igihe catangura ubu rero banashinze ikomisiyo ijerwe gukoranya abahinga hamwe n'ubushobozi bukenewe cyane cyane ubushobozi bw'amafaranga muri ico gikorwa twavuze ukungene Amerika ifasha no mu kwego rw'amagara cyane cyane muri bihugu byo muri Afurika n'ibindi bihugu byo ku isi urumva muri ico gihe bizofasha cyane kugerageza kugabanya ico kiza baranongeye baravuga yuko urucanco rwayo rushobora gutorwa mu mezi atarenga abiri. Muri ico gihe rero icizero kirahari, urumva baraduhumirije neza abadandaji, ariko barabagabishije yuko bo kwama biteguye mu gihe ico kiza cobandanya, ariko nabone bakaraba ukungene bofasha yo imigambi yo kugerageza kukigabanya ikenewe n'abadandaji hamwe n'abakoresha bakabifasha.
Ico kiza catanguriye mu Bushinwa, ico kiza cy'umugera wa corona. Ubushinwa tukaba tuzi ko bukorera nka hose ubu muri Afrika. Nikihe ibihugu byo muri Afrika byokora kugira ntikigire ingaruka zikomeye ku butunzi, ko ndibaza nk'abadandaje ubuko cyangwa abagwiza tunga muri Afrika bagonanwa kuja mu Bushinwa muri iki gihe?
Ego, urumva ico kiza cara zanye ingorane zitari zike, hariho abantu cancane no muri Afrika baja kugura ibintu mu Bushinwa barahahombeye cyane, ariko ni hamwe iyo umuntu ariko aradandaza ni byiza ko yokwama yategekanije imihora akama afise n'ahandi ashobora kuja kugura ivyo bintu mu gihe hogira ingorane mu gihugu kimwe. Urumva nk'ubu umuntu ashorera mu Bushinwa akagira izo ngorane ashobora kuraba ibindi bihugu ashobora kuzoshoreramwo. Nico gituma ariko iki kiza kizotanga inyigisho yuko abantu abadandaje cyanke abacancana abadandaza n'ibihugu bikaraba yuko badandazanya n'ibihugu byinshi, bagakorana n'ibintu n'ibihugu byinshi amahinguro menshi, kugira haramutse haba ingorane nk'iki kiza cabaye gushika ubu turiteze ko kitazomara igihe kinini. Yego. Ariko kirashobora kumara igihe kitari gito.
Tugarutse ku migambi myiza Afrika yategekanije abategetsi b'ibihugu ku rwego rw'ibihugu rw'abakuru b'ibihugu, turibuka imigambi yari irashe nka Plan de Lagos, turibuka wa mugambi wa NEPAD ujejwe n'ivyo twariko turavuga vy'inyubako. Ubu hari uwundi mugambi ubumwe bwa Afrika buheruka gushiraho umugambi wo mu mwaka w'2063 utegekanijwe kuteza imbere izo nyubako twariko turavuga n'uruja n'uruza atantambamye mu karere ka Afrika. Iyo migambi yose ni migambi myiza, kandi nta muntu ashobora gutera imbere adafise vision, adafise umugambi. Ariko iyo migambi yahereye mu majambo, ntiyagiye mu bikorwa. Nukubera iki, ni iki gituma iyo migambi yama yafashwe mugabo ntishigwe mu bikorwa muri Afrika?
Ego, ico ni kibazo gikomeye cyane. Muri Afrika urumva nk'uko twavuze ko hari ibihugu birenga 50, ibihugu byose urumva bifise ubwigenge bwavyo, bufise amategeko yavyo, ufise n'ubukerebutsi bwavyo iyo hageze mu bintu vy'urudandazwa. Nico gituma rero abategetsi bakwiye kwama baraba cane cane inyungu z'igihugu cabo, inyungu z'abanyagihugu, cane cane bakongera bakanaraba ibikenewe mu gihugu cabo, akaba ariho bashira izo ngiro, kandi bakongera igikuru no kwama bugururira imihora, bakaraba ukungene bashobora gukorana n'ibindi bihugu, bakongera bakaraba ukungene bashira iyo mitahe mu bintu byankenegwa, kandi bagacungera n'iyo mitahe ntihabe ivyo byo kunyuruza amatungo y'abanyagihugu, kuko icyo ni kintu gikomeye cyane.
Yego. Ku murongo wa telefone dufise Uwimana. Uwimana, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uwimana, uhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza umutumire, icyumvirushikirizo?
mfite icyiyumviro.
Ego.
Yewe mbona ku giti cyanjye.
Ego.
Buriya ibihugu byo hanze cyangwa se imigabane yo hanze buriya bifite inyungu zikomeye cyane mu gushora imari muri Afurika. Ariko natwe abanyafurika dufitemo inyungu. Gusa ikibazo gihari ni uburyo bimwe mu bihugu ndetse n'ubuyobozi butareba izo nyungu. Ariko mu by'ukuri iyo ndebye mbona ni byiza, bidufitiye umumaro, bituma tubasha kubona akazi ubwo bigatera imbere, kuko iyo hari imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi bizamura impande zombi mu gihe hatarimo ibikorwa bijyanye n'inyungu za buri ruhande.
Yego.
Ikindi hello.
Yego, duga ku ijambo nyarusa.
Yego, ikindi ni uko ibihugu bya Afurika bigomba kubyaza amahirwe kandi bikarinda n'ubusugire bw'igihugu byabyo.
Murakoze.
Murakoze nawe.
Yego. Hari umugani mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise, naho ibyo bihugu by'ibihangange byo hanze, naho ibihugu byo muri Afurika bikeneye imitahe, ibyo bihugu bishobora kuzana kugira biteze iterambere. Wari kurasigura igikuru ko byose bizova mu maboko y'abanyafurika n'abategetsi ba Afurika mu guhindura ingendo. Mu kurangiza, wose urugasigurira abari kubatwumviriza icyokogwa ku ruhande rwa Afurika cyane cyane, kugira ngo iyo migambi yose ibyo byose turiko turavuga bije mu bikorwa bigirira akamaro abanyagihugu.
Ego, iyo migambi yose kugira ishobore gushikira abanyagihugu nuko ibihugu birakwiye gutangura kugira inyigisho, bakigisha abanyagihugu, bakabigisha amasezerano ibihugu biriko biraja hamwe n'ibindi bihugu, bakabasigurira neza, kuko kenshi amasezerano aba hagati y'ibihugu kenshi abanyagihugu ntibayabasigurira neza, babwire ukungene ayo amasezerano iciza cyavyo ukungene ukungene bizobungukira. Nico gituma ni byiza cyane ko bobandanya bagira inyigisho, bakigisha abanyagihugu, bakongera bakigisha no mu mashuri, bakagirisha n'inyigisho nabo n'abakozi abakora, bakabigisha neza, bakabumvisha neza. Igituma izo ngurane bariko barazifata aho bazozishyira icyo bifuza,
yego,
akaba ari ikintu coba ari ikintu gikomeye, kuko burya bavuga ngo ubwenge burarangwa. Nicyo gituma bashyizemo n'abanyagihugu bakababaza icyumviro cyabo, abanyagihugu bashobora gufasha neza.
Murakoze. Yari Lionel Meshanonoso ivyerekeye budandaje mpuzamakungu yigisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya California. Twako turavuga ku bihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyavyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afurika, nico Afurika yo wakura. Turabashimira yo mwese mwahamagaye mugabaza ibibazo mugashikiza ivyimviro, namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, rero Radio Ijwi rya Amerika.